ni radio Ijwi ya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteza amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese.
Abo bana bavuye mu Burundi bagenda ababyeyi babo bamwe batabizi, bamwe bari kukubuzi, abandi bari batari hafi y'imiryango, bifigura yuko abo bana bajanywe ntabibwe.
Uyo ni Jacques Nshimirimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi. Benadeb avuga ku bana bajanywe n'ababyeyi babo bakurikira Zebia. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye. Turabashikiriza kandi inkuru yerekeye Sentare Nkuru y'ubucuruzi mu Rwanda yarayisomye ingingo ku rubanza rwabo kwa nyakwigendera Assinapol Rwigara n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye. Ikaze mwese. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriana ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera kuyavugwa ha muri Leta Zunze za Amerika. Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un afise igishika cyo kubonana na Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump mu biganiro bya vuba bwangu, kandi yemeje guhagarika kugerageza ibirwanisho vya nuclear. Iyo nkuru nziza kuri Amerika yatangarijwe hanze y'ibiro bya White House kuri uyu wa kane ku mugoroba n'umuhanuzi mu by'ubutu by'umutekano mu gihugu cya Korea y'Epfo Jong Eun Young asanzwe ari hano i Washington. Chunge yari i Washington rero kuri uyu wa kane kuganirira abategetsi ba Amerika ivyo yaganiriye na Perezida Kim muri iyi indwi. Chunge yavuze ko Trump yifuza kubonana amaso mu yandi na Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru mu kwezi kwa gatanu. Chungu yatangaje ko Perezida Kim wa Korea ya Ruguru yemeye ko imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya Leta Zunze za Amerika na Korea y'Epfo itekanijwe kandi mu kwezi kwa kane kuza hafi y'izinga rya Korea ari ingirakamaro kandi atakibuza ko yo bandanye. Ibiganiro rero abategetsi ba Leta Zunze za Amerika banejererejwe ariko bakavuga yuko ibihano byafatiwe Korea ya Ruguru bikibandanya gushigwa mu ngiro. Ku mugabane wa Afrika naho kuri wa gatanu umurwi ujeje gutunganya amatora muri Sierra Leone niho uterekanya kutangaza 25% murambabarira vya mbere vy'amajwi bamaze guharura mu matora yabaye ku munsi wa gatatu. Ibyo byatangajwe je ku munsi wa kane mu gihe amaradio na televiziyo zo muri ico gihugu zatangaje ibiharuro atawuremeza byavuye mu bibanza by'amatora mu gihugu. Na ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO ririko rirakurikirana ayo matora ryasavye umurwi ujeje gutunganya amatora kongereza utwigoro kugira utangaze ibyayavuyemwo vuba bwangu. Mu kiganiro baremesheje ryo ku munsi wa kane ku murwa mukuru Freetown abarorerezi barungiswe na CEDEAO barakeje abanyagihugu ba Sierra Leone kubona baratoye mu mutekano. Nayo Marcela Samba Sisei n'umuyobozi nshingwabikorwa w'urunani rw'indorerezi zo muri Sierra Leone National Elections Watch yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hashobora gutunganywa igice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu kubwiwe ngo nta mukandida n'umwe abona azoshikana amajwi 55% asabwa kugira yemezwe ko yatsinze ayo matora. Muri Afrika kandi abarwanyi bakekwa kuba ari abakora iterabwoba baharurwa kuri 30 kuri uyu wa kane jo baragavye igitero ahari ko harubakwa urugomero hafi y'igisagara Jene ni hagati muri Mali nkuko igipolisi cyo muri cyo gihugu kibishikiriza. Igipolisi kivuga ko ibikorwa byo kubaka ubwo rugomero byahagaze kandi ibikoresho byo kubaka imodoka hamwe n'imashini zitanga umuyaga nkuba zasambuwe. Abo bagizi ba nabi baje ku mapikipiki kandi bitwaje ibirwanisho barakoranije abakozi abakozi barimwo abamuka muri Korea y'Epfo na Mali baca babasaba gutaha nkuko wari arongoye ibyo bikorwa byo kubaka yaraho yabivuze. Abategetsi bo muri ako karere bavuga ko ibyononekaye biharurwa ku miliyoni 52 z'amafaranga y'abanyaburaya, kandi ugo rugomero rwari kuzovomera akarere kangana n'amahegitari 50,000. Sekretari wa Leta Zunze za Amerika ni Rex Tillerson yongeye kwemeza ko Leta Zunze za Amerika yiyemeje gufashanya na Afrika. Ivyo yabishikirije inyuma ya mezi abiri Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika ashikirije amajambo Tillerson kuri Afrika. Tillerson yagize ati, nibaza ko Leta Zunze za Amerika ziyemeje gukorana na Afrika kandi imigenderanire dufitaniye irahambaye. Ati Perezida Trump ubwiwe yarandikiye umukuru w'umuryango umwe bwa Afrika ashimangira kuri iyo migenderanire myiza. Ibyo Tillerson yabivugiye ku cicaro cy'umwe bwa Afrika iyadiza biba muri Ethiopia, aho yatanguriye urugendo ejo ku munsi wa kane. Tillerson yavuze ko guteza imbere amahoro, iterambere n'urudandazwa hamwe n'intwaro ibereye nizo nkingi zitatu Washington yishimikiza kuri Afrika. Urugendo rw'indwi azogira mu bihugu bitanu ruzoshimikira kugurwanya iterabwoba, gutsimbataza amahoro, intwari ibereye, urudandazwa hamwe no gushinga imitahe ku mugabane wa Afrika. Bitekanijwe ko azohura n'abategetsi bakuru ba Chad, Djibouti, Ethiopia, Kenya hamwe na Nigeria, abo bose basanzwe bakorana na Leta Zunze za Amerika kugwanya imihari y'iterabwoba nka Boko Haram, Al-Shabaab na Leta ya Kiisilamu.
Urakoze Aloise ku makuru udushikirije. Unamu mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Impunzi z'Abarundi mu Rwanda zaraye mu Bugarama zivuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimaze gushikanwa mu ikambi y'agateganyo y'Inyarushishi ni mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yamara igitigiri cyabo kirarengeye ubushobozi bw'iyo nkambi y'agateganyo. Inkuru ya mugenzi wacu Jean-Claude Munyamagana.
Impunzi z'Abarundi zibarirwa mu bihumbi zinjiye mu Rwanda ziturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivuga ko n'ubundi zihunze zari zakiriwe mu Bugarama mu karere ka Rusizi mbere yuko zijyanwa mu nkambi y'agateganyo. Ni inkambi ya Nyarushishi iherereye mu kagari ka Ryamuhirwa mu murenge wa Nkungu mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni mu birometero 8 uvuye mu mujyi wa Kamembe werekeza mu karere ka Nyamasheke mu kuboko kw'iburyo unyuze ku ruganda rw'icyayi rwa Shagasha. Ni inkambi bigaragara ko itamaze igihe kinini cyangwa sivuguruwe vuba, irahitaruye ku musozi ukikijwe n'amashyamba. Ubwo twahageraga mu masaha 12 n'igice z'umugoroba, ushinzwe imibereho myiza muri iyi nkambi yatubwiye ko hari hamaze kugera impunzi 535, atubwira ko abari bakiri mu Bugarama bakaba bakaba 1200. Mu masaha ya saa 3 n'igice z'ijoro, umuyobozi w'agateganyo w'iyi nkambi Bwana Mbabazi Emmanuel yatubwiye ko bose bari bamaze kugera mu nkambi y'agateganyo Nyarushishi, ariko ko imibare nyayo y'izi impunzi itaramenyekana.
Aba bahavuye bashizeyo uretse abashumba amatungo niho basigaye.
Imibare ya nyayo mwaba mwamaze kuyibona?
Imibare ya nyayo ntiragaragara cyane cyane ku buryo bwakoreshwaga bwo kugira ni gakondo.
Ubwo twahageraga twasanze imizigo yabo myinshi ikiri hanze itarinjizwa mu nzu. Wabona gisa nk'igizwe n'imyambaro n'ibindi bikoresho biri mu dupfurumba duto n'utundi tubaye tunini dupfunyitse mu mifuka y'umweru. Hari hakiri abantu bigaragara ko batarabona aho barara. Mbabazi Emmanuel yabwijwe rya Amerika ko bari bakiri kugerageza ko bimuri bikoresho bimwe na bimwe mu nzu kugira ngo impunzi zibone uko ziryama, kuko zabaye nyinshi kurusha amazu zigomba kubamo.
Kugeza ubu ikigo cyabaye gitoya, amazu nako dushaka uburyo n'andi mazu ariyeho aho twabaraza bagenda bimwe dusohora tugashyira uruhande rumwe, ariko hanyuma ejo hakazashakwa uburyo bwo kugera.
Ntitwabashije kuvugana n'impunzi kuko ubuyobozi bw'inkambi butabitwemereye, ariko bwatubwiye ko hari inama iteganyijwe kuri uyu wa gatanu ihuza abayobozi banyuranye barimo inzego bwite za Leta n'iz'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi n'abafatanyabikorwa baryo, kugira ngo harebwe uko izi mpunzi zatuzwa, cyane ko iyi nkambi y'agateganyo zabaye zicumbikiwemo ari ntoya kandi n'izindi ubuyobozi bukaba bugaragaza ko zuzuye. Kuba zatuzwa mu nkambi yazo yihariye cyangwa zikinjizwa mu nkambi zisanzwe ziriho bishobora kuba ari icyemezo kigomba gufatirwa muri iyi nama y'aba bategetsi. Kimwe mu byizi impunzi z'Abarundi zabaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivuga ko cyazibangamiye kigatuma zifata icyemezo cyo guhungira mu Rwanda harimo imyemerere yabo. Bavuga ko yarimo kubangamirwa, ibindi tukazabigarukaho birambuye mu gihe twakwemererwa kuganira nabo bisesuye. Claude Ganza, Munyamagana, Irusizi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Ejo ku munsi wa kane mu bice bitandukanye by'isi harahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Mu Burundi, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza n'umutambukanyi wiwe bawuhimbarije mu ntara ya Kayanza. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanyanka yarakubitiyeyo araducira ku mayange uko byari bimeze.
Ku kibuga cy'igatwaro cyo mu ntara ya Kayanza niho umunsi mpuzamakungu wagenewe umukenyezi wahimbarijwe intara ya Kayanza. Uwo munsi wahimbarijwemwo naho uruhara rw'umukenyezi ari ntangere mu iterambere agateka kiwe karacaho nyangwa byemezwa na buramatari w'iyo ntara Anisenda Yizeye.
Haracibonekeza ubugizi bwa nabi bwo gufata abigeme n'abakenyezi ku nguvu. Hanacibonekeza kandi n'abakenyezi bahohoterwa mungo cyangwa mu kibano. Hariho n'ubundi bugizi bwa nabi muri rusange buturuka ku njyana z'amatongo, ubuva ukaboregwe, ukwagirizanya uburozi. Ariko kandi naho abakenyezi ntibavuze ko bahohoterwa, nabo nyine hari igihe rimwe rimwe hariho ibipfamutima bitwara nabi, aho ni nk'abigeme bica abana baje kwibaruka kuko batwaye inda z'indaro batifuje.
Ihuriro ry'abakenyezi bo mu Burundi riri mu batunganije ibirori. Uwurirongoye ashima intambwe umukenyezi w'umurundikazi ageze ko mu guharanira agateka kiwe kugira ku gateka k'umurundikazi gashike ku ntambwe ishimishije. Janvier Ndirahisha arongoye igihuriro ry'abakenyezi afise icyo asaba no kwibice 30 abakenyezi bahabwa nibwirizwa shingiro byo kubahirizwa mu nzego zose z'igihugu.
Abakenyezi koronswa n'imibereho ibice 30 kwijana twemererwa nibwirizwa shingiro ubutse bose ko mu gihugu cyayiba amatora cyayisaba ubuhinga kuko abakenyezi barashoboye.
Ubushikiranganji bwo gufatana mu nda bwashimiye abakenyezi n'abigeme bose hamwe indwi berekanye ko bashoboye mu bikorwa byo kwiteza imbere. Umukenyezi Savyimana Space Caritas wo mu ntara Gitega afise ivuriro ryigenga ari mu bahawe urupapuro rw'iteka agashima iryo teka atewe.
Ni iteka kubona twatumwe abandi bagore bose site twakoze twenyine, ni Imana yabigombye. Turashimiye cyane umunyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umukenyezi wiwe, we yabonye intambwe umukenyezi afise mu ruhare rw'iterambere ry'igihugu cyacu, haba mu bisata by'amagara y'abantu, haba mu burimyi, mu bworozi, reka no mu bindi. Ntitugira agashimwe twomuha, twamubwira yuko yobandanya ashyigikira umukenyezi mu buryo bwose kugira umukenyezi areke kuba nyarucari, ahubwo abimboneza mu gihugu cyacu, duteze imbere igihugu cyatwibarutse.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yateyeteka ibyo birori abakenyezi bo mu ntara Kayanza bamugabiye inka. Mu ijambo yashikirije, Petero Nkurunziza yakebuye abakenyezi b'abarundikazi kugarukira indero y'ugwaruka na cyane cyane abigeme, avuga ko bahanzwe n'ubushurashuzi butuma batwara inda z'ishusho. Icivugo cy'uno mwaka kabari mu mitumba no mu bisagara, tuje ku kivi duhindure ubuzima bw'abakenyezi. Ni mu gihe abakenyezi baba mu gihugu hagati n'ubashikiriza ko bugarijwe n'ibibazo indiri n'indiri. Mu ntara Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi FENADEB rusaba leta y'u Burundi kuvugana na leta ya Kongo kugira agateka k'abana bahunganywe n'abayoboka inyigisho za Zebia kubahirizwa. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu avuga ko inyishu ari uguhunguka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Turavuga ati mbere abantu nibo dufasha bagakura mu minwe z'abantu batifuza neza abana.
Mu kiganiro bahaye Ijwi rya Amerika ku munsi wa kane w'indwi iheze, abagabo batandukanye n'imiryango yabo iyoboka inyigisho za Zebia Ngendakumana bashikirije umwitwarariko bafitiye abana babo. Aba bagabo bavuga ko agateka k'abana babo kariko karahungabana. basozere batabaza leta no mashyirahamwe aharanira agateka k'abana. Mu gusozera ikiganiro cyacu giheruka kuri iyi nkuru, twabemereye kurondera abashoboka bose begwa n'ico kibazo. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi, ikibazo cy'impunzi ziri hanze y'igihugu kiri mu minwe y'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukundisha igihugu. Terasi Ntayiraja, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukundisha igihugu, akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji, abanza kugaruka ku cyatumye abo bahunze bashika muri Kongo.
Ubuziriya rero ishinga ndagatoka yavuze ati ndahe kutwitirira sitwebwe, hanyuma leta imaze kumva umuntu yagumutse agira ibinyuranye n'amategeko ikira kuvuga ibiti hagarika ibyo bintu, niho yafatanyeho yo guhunga abatari bake baramukurikira. Mu kuguhunga rero niho habereye ikibazo, abenshi n'abantu b'abafasoni bahunze, ugasanga bagiye bahunganye abana babo nk'uko mwabivuze, abagabo bagasigara bonyine. Ibyo twariho nabo tuzi byashikiye, hari abagenda bose, hari naho basanga hagiye abagabo gusa, ariko kenshi hagiye umugabo wasanga hagiye wenyine ku mbuga banasigaye n'umubyeyi.
Patrice Sabo Guheba, umuhinga mu by'imibano n'imigenderanire y'abantu, yarakurikiranye cyane icyo yise umuhari wa Zebiya. Uwe avuga ko aho ikibazo kigeze no munsi cyarenze akarimbi.
Icyo novuga ku bijyanye n'imigenderanire n'imibano y'abantu kuri urwo rugero rw'uwo muhari wo kwa Zebiya, byararenze akarimbi gatoya. Kubera ko sinovuga ko ari na gatoya, ni kanini kuko bimaze gushika bikarengana imbibi z'igihugu. Kavuga ko bamwe bagiye Nyamata mu Rwanda, ahandi abandi bagiye muri Kongo mu makambi y'impunzi, aho onye camwibaza ko muri uko kugenda bashobora kuba barajanye n'abana babandi, ababyeyi bishoboka ko batabizi, ababyeyi barashobora kuba haragiye umugabo umugore agasigara, barashobora ko hagiye umugore umugabo agasigara, birashoboka ko hagiye umwana ababyeyi bagasigara. Biragoye ko umwana yuje kuregwa n'ubundi muntu abene kumubyara batabizi.
Uwo muhinga avuga ko leta y'u Burundi na leta ya Kongo iheranira demokarasi zofata mu minwe ico kibazo.
Ko wumva hari n'abageze muri Kongo biba birengeye imigenderanire y'abantu n'imibano yabo ngaha mu gihugu, bicabije mu minwe ya leta, bigasaba leta ya Kongo bakavugana mbe hagiye abana bangahe, murafise ama identification yabo, tumenye ababyeyi babo iyo bari, kugira ngo ubushikanganyi bw'imigenderanire, ubushikanganyi bw'agati y'akazi na muntu, ubushikanganyi bw'intwaro hagati mu gihugu, aba bose baraba iby'impunzi n'abajabuka imipaka babikurikirane, abo bana babatohoze babagarukane babasubize mu miryango yabo, kubera ko uwo muvyeyi yaratunguye.
Ku ruhande rwa FENADEBE, urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi, abo bana basa n'abibwe. Jacques Nshimirimana ahagarariye FENADEBE mu Burundi.
Abo bana bavuye mu Burundi bagenda ababyeyi babo bamwe batabizi, bamwe bari kubuzi, abandi bari batari hafi y'imiryango, bisigura yuko abo bana bajanywe nk'abibwe. Hanyuma aho bari uyu munsi harazi. Ikibazo kihari twama twibutsa abarongoye igihugu cacu, ni ikibazo cy'uko abajejwe ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ngaha mu gihugu iwacu no muri Kongo bakwiye kuvugana ingene abo bana bagarukanwa mu miryango yabo, kuko bagiye ababyeyi bandi batabigiye inama. Ahubwo bubari ubusuma bw'abana bimwe twita rehapte paranto, umubyeyi akoresha ububasha bw'iwe cyangwa amayeri akiba umwana akamunyegeza uwundi muvyeyi, kandi bari bamufise ku burenganzira bumwe bose.
Ku rugero rudasanzwe, leta ya Kongo isabwa na FENADEBE kuraba ko amategeko agenga impunzi ariko arakurikizwa adahonyanze agateka k'abana. Leta y'u Burundi irafise aho igarukira kuri icyo kibazo. Terasi Ntayiraja ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu.
Leta y'u Burundi rero none abo bana bugaruka gute mu miryango, bagashaka kukohereza gute, ivyo bize bikagenda gute, kuma n'abakurikiye abavyeyi bakaja muri ivyo bintu kumbe batazi n'ivyo ari. Leta y'u Burundi gushika ubu ntaco yokora. Umaze kuvuga kuvunze uri mu minwe y'ishyirahamwe mu kuguha sere, ukaba no mu minwe y'icyo gihugu wahungiyemo. Ni ukuvuga leta y'u Burundi igira uburenganzira bugenda gufatanyirwa mu kindi gihugu, mu gihe umuntu avuga ati jewe nahunze, kuko bavuga ko bahunze.
Umuvugizi w'ubushikiranganji uraba ikibazo cy'impunzi ziri hanze y'igihugu avuga ko akamo ari ka kandi.
Icyo kora leta yamaze gukora yagikoze ku barundi bose bataye igihugu bahunze, yaroguye imiryango, yarateye akamo iti nyabona nyabona, mu Burundi haramara n'umutekano, uwifuza wese natahuke. Kandi turashimye abarundi batareka kumwita akamo, kuko kuva mu 2016 gushika igihe bya 2019 bakigarama 2017 hatahutse abarenga 200 n'ubu munsi ko turavugana hatahutse abantu barenga 500 umunsi ingira ngo bubacye tuzabwira ibitigiri tugeze ko muri uwo mwaka 2018 nabo yene rero mubahamagarwa barimwo ariko bagahamagarwa baza mu Burundi kubahiriza amategeko y'igihugu
Ibujumbura Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda sentare nkuru y'ubucuruzi yarayisomye ingingo ku rubanza rwanya kwigendera Assinapol Rwigara ni ku ngingo y'ikirego batanze kuri Rwanda Revenue Authority ikigo cy'igihugu kijejwe amatagisi cyabahagarikiye ishyirahamwe ryabo rihingura itabi ni nkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira ubusa
Ese umwari muzi ko mubona ikindi
ni kinyine twari dutegereje
Hanze y'icyumba cy'urukiko bamwe mukababaro gakomeye abandi mu bitekerezo bidashira abandi mu murundo w'ibibazo bigoye kubibonera igisubizo gihutiyeho ni nyuma y'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi Kigali gishimangira kwifatirwa ry'amafaranga ari ku makonti n'ibicuruzwa by'uruganda rw'itabirwa Rwigara rifite ishingiro ku kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ni ku kirego cyihutirwa abahagarariye uruganda rw'itabirwa Rwigara bajyanye mu butabera barega Rwanda Revenue Authority gufatira ibikoresho byarwo bikarubera inzitizi zikomeye zo kudakomeza ubucuruzi ibyafatiriwe ni ibitabo by'ibaruramari na za mudasobwa z'ubucuruzi ibicuruzwa biri muri stoke n'amafaranga ari ku makonti abahagarariye uruganda PTC bavuga ko Rwanda Revenue itemereye gufatira ibikoresho by'uruganda byagombaga gushyikiriza ikirego ubushinjacyaha ubucuruzi bugakomeza abahagarariye Rwanda Revenue bo bakavuga ko iki kigo kitigeze gihagarika uruganda ko n'ubu bashaka bakora bagakomeza gushimangira ko nta nyungu bagira zo gufunga ubucuruzi bwo kwa Rwigara bavuga ko ibikoresho Rwanda Revenue yafatiriye ibikeneye nk'ibimenyetso kwabo kwa Rwigara banyereje imisoro bakavuga ko ibiro by'imisoro byabasabye kuza gufata fotokopi ku bitabo bifuza bakanazana hard disk bakabaha amakuru ari muri mudasobwa ariko bo bakabyanga bityo kwiyitaba impamvu yo guhagarika ubucuruzi icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi rukuru nacyo kije gisa n'igishimangira cy'umucamanza ku rwego rwa mbere kiremeza kwifatirwa ry'ibikoresho rishingiye ku kuba Rwanda Revenue yarasanze uruganda rw'itabirwa Rwigara rwaranyereje imisoro bityo ko ibiro by'imisoro byagombaga gukusanya ibimenyetso bishimangira ko byabayeho Umucamanza aravuga ko bigaragara ko abahagarariye PTC bahamagawe na Rwanda Revenue kuza gufata fotokopi z'ibitabo by'ubucuruzi bakabyanga kandi ntibatanga ikimenyetso ko bagiye kuri Rwanda Revenue gusaba ibitabo by'umwimerere n'icyemezo yasomaga bamwe mu bakurikiraga urubanza bagenda bacishamo bakimyoza mu majwi yo hasi Mu nyungu z'ubutabera umucamanza yakuye icyo yise impungenge ku bahagarariye uruganda rw'itabi zo kumva ko batakoresha ibitabo bitari umwimerere mu bucuruzi maze ategeka Rwanda Revenue gutanga fotokopi ariko ibanje guteraho ikimenyetso kigaragaza ko zihura n'ibitabo by'umwimerere naho kwifatirwa ry'ibicuruzwa n'amafaranga umucamanza ku rwego rwa kabiri nabwo yongeye gushimangira ko bifite ishingiro mu busesenguzi bw'isunze ingingo z'amategeko umucamanza aravuga ko uyu musoro utishyuwe nyuma y'iminsi 15 Rwanda Revenue ishobora gufatira umutungo w'umusoreshwa uwo ari wo wose wabo wimuka kanwa n'utimbukanwa umucamanza kuri iki kirego cyatanzwe cyihutirwa yavuze ko nta cyasanga kirimo cyagombaga kurengerwa mu buryo bwihuse yavuze ko niyo mu rubanza rw'iremezo uruganda PTC rwatsinda ibihombo ruvuga ko rushaka gukumira byavanwaho hashingiye ku mategeko nyuma y'iminota igera kuri 15 bwana muhirwa gashongora umucamanza watsuye urubanza yanzuye ko ubujurire bwa PTC bufite ishingiro yategetse ko Rwanda Revenue ha PTC ibitabo by'ubucuruzi bya fotokopi ibanje kubiteraho ibimenyetso bigaragara ko bisa n'ibitabo by'umwimerere yategetse kandi kwifatirwa ry'amafaranga ku makonti yabo kwa Rwigara ndetse n'amatabi mu ruganda rihamaho ndetse n'igarama ryatanzwe naryo rigahama mu isanduku ya leta hanze y'urukiko hafi ya bose mu bumvaga urubanza ntibatinye kuvuga ko uyu mwanzuro w'umucamanza utabatunguye
kuko ubucuruzi buri mu gihugu imipaka ko bayize bazari gita bazari gitisha ubucuruzi ibiriya bintu bashaka ariko babitware turabiherekeje nyine
kuri uru rwego nta handi urubanza rushobora kujururirwa umwari Anne Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi by'umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara yabwiye ijwi rya Amerika ko yakiriye iki cyemezo
icyemezo cy'urukiko kirababaje ariko ntabwo gitunguranye
gute
bitewe nuko mu byukuri kwari ukugira ngo tumenye ko inzoga ibyo dushoboye byose twabikoze kwaba ari ukubegera ngo twumvikane kwaba ari ukugerageza kwishyura umusoro nk'uko babishakaga kuko twarawishyuye ibi byo kwitwaza umusoro ntabwo byigeze bibaho twarabegereye ngo tugerageze kumvikana turagerageza biranga goro icyari gisigaye no kujya mu rukiko kikoro twagiyeyo ikivuyemo ntabwo gitunguranye kuko kuko nyine gahunda yamaze gufatwa
mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyari cyatangaje ko uko kwezi kwari burangire cyateje mu cyamundari imitungo yo kwa Rwigara kikishyura imisoro kibarega ko banyereje cyavuga ko cyagombye kuba cyarayiteje mu mpera za 2017 ariko kizitirwa n'amategeko. Birashoboka rero noneho ko baba bagiye kuyiteza mu cyamunara. Anne Rwigara avuga ko amafaranga yo ku makonti yafatiriwe atayibuka umubare kuko uretse na konti y'uruganda n'iz'abavandimwe zose ngo zarafatiriwe. Namubajije niba bishoboka ko bakwifatira umwanzuro bakigurishiriza imitungo yabo kandi niba baramutse bayigurishije akayabo ka miliyari zisaga 5 yavamo.
Kandi baranabizi ko business yacu ikubye inshuro half 8 wenda ayo mafaranga bashaka. Iyaba rero byari uko bashaka kuko twishyura ayo mafaranga byari kuba byatwara twarumvikanye nkuko twabibasabye kugira ngo tuzanemo sabandi bashora mari ayo mafaranga bashaka bayabone cyangwa se batureke dukore nkuko twari twabisabye kugira ngo tugende twishyura mu byiciro ayo mafaranga yabo bayabone ariko twamaze kubona kucyo bashaka ari gufatirana ibintu byacu.
Mubumvaga urubanza barimo abavandimwe n'abahoza ari abakozi b'uruganda rw'itabi rwa Rwigara baribaza ibibazo bigoye kubonera ibisubizo.
Rwigara amaze gupfa tumushyizeho igitaka ati kwa Rwigara honetse imisoro. Uruganda rugiye mu misoro ari uko amaze gupfa hanga murakwibaza.
Bikomye bivuye inyuma umucamanza kubogama.
Murakahagarara imbere y'urubyiruko rungana gutya n'ababyeyi akemeza ko uruganda rukora. Numva ko atari ikinyoma n'ose ubu bari kutwigisha iki kuvugisha ukuri se.
Umucamanza ahabogamye nuko atanareba ngo avuge ati imodoka zatwaraga ibicuruzwa zizanywa amazi bazabyikorera ku mutwe amakonti afunze.
Ntabwo ugiye kure cyane kuko batabera rwo mu Rwanda uriho kwesha ni maka mino minsi. Imyaka bazo gusimana irengera abanyarwanda n'abagendera u Rwanda.
Uruganda rw'itabi rwa Rwigara rumaze amezi 8 rudakora rwishyuraga miliyoni 300 z'amafaranga nk'imisoro ya buri kwezi. Nakwibutsa gusa ko nyakwigendera Sinapore Rwigara yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu zitavugwaho rumwe. Ku ruhande rw'ubutegetsi yazize urw'impanuka ku rw'umuryango nyakwigendera yishwe n'ubutegetsi. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda dukubitire muri Kenya. Umunyamabanga wa Amerika jejwe imigenderane n'amakungu Rex Tillerson araza kugendera igihugu cya Kenya guhera kuri uyu wa gatanu gushika ku wa mbere. Eroje wirika neza umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika aradushikiriza iyi nkuru.
Itangazo rya ambasade ya Amerika i Nairobi ryasohotse kuri uyu wa gatatu rivuga ko umunyamabanga wa leta ya Amerika jejwe imigenderanire n'ibindi bihugu mu minsi azomara muri Kenya azobonana na Perezida Uhuru Kenyatta n'abandi bategetsi batandukanye ba leta ya Kenya. Iyo tangazo ryemeza ko ahanini ibyo azohagarara ko mu rugendo rwiwe ari imfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byerekeye gukomeza demokarasi no kubandanya ishigikira intambwe igeze ko muri Kenya ibibazo by'impunzi hamwe n'ubwigenge bw'itangazamakuru muri icyo gihugu. Bwana Tillerson agendeye Kenya mu gihe abatavuganwe n'ubutegetsi bamaze iminsi bagize ubuserukira Amerika muri icyo gihugu kwakorana n'ubutegetsi mu guhohotera agateka k'abatavuganwe na Leta. Mbere ku itariki ya 16 ukwezi kwa kabiri guheze, bamwe mu rwaruka rushyigikiye umunyepolitike Raila Odinga yimitse nk'umukuru w'igihugu mu mpera z'ukwezi kwa mbere bagiye kugira imyiyerekano imbere ya ambasade ya Amerika i Nairobi basaba ko Robert Frank Godek aserukira icyo gihugu muri Kenya yokwirukanwa. Urugendo ruzoshikana Rex Tillerson kuri uyu wa kane muri Kenya yarutanguye ku munsi wa kabiri tariki 6. Yarutanguriye muri Ethiopia aho yaciye no ku cicaro c'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Ubu ariko agendera igihugu ca Djibouti gisanzwe co conyene mu karere cemereye Amerika gushiraho ibirindiro vy'abasirikare bayo base militaire mu Gifaransa. Umunyamabanga wa Amerika ajejwe imigenderanire yabwiye itangazamakuru imbere yo gutangura uruzinduko rwiwe rwa mbere yagize ku mugabane wa Afrika ko ataje iminwe misa. Asigura ko azanye miliyoni 533 z'amadolari y'Abanyamerika ziyongera ku yandi Amerika yahora itanga mu gisata cyo kugwanya inzara yaturutse ku ntambara mu bihugu bya Somalia, Sudani y'Epfo, Ethiopia no mu kiyaya cy'ikiyaga Chad. Ikindi uwo mugabo yiyemeje ni uko gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030 Amerika izoshikana umuyaga nkuba ku Banyafurika 300,000,000 biciye mu gufashanya n'amaleta hamwe n'abikorera utwabo. Avuye muri Kenya, umunyamabanga wa Amerika ajejwe imigenderanire azobandaniza urugendo rwiwe mu gihugu ca Chad hamwe na Nigeria. Rex Tillerson agendeye ibihugu vya Afrika nyuma y'indwi nkeya Perezida wa Amerika Donald Trump agereranije ibihugu bitari bike vya Afrika n'ibihugu vy'amazirantoki. Nubwo Perezida Trump yarungitse ikete ryo gusaba imbabazi abakuru b'ibihugu vya Afrika bagenzi be mu nama yo kuwa 29 ukwezi kwa mbere, Tillerson asa n'uje gusukamwo amabisi kuko n'ubu mu mitwe y'abatari bake iyo mvugo ntirazimangana bikabonekera hanini kuri za social media cyane cyane nka Twitter aho haba abantu bugiti cyabo amashirahamwe mbere n'abategetsi babandanya kwiyamiriza. Eroje Wurika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Mwakoze kudutega amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu muri studio y'i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimiye na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Ndabifurije umunsi mwiza. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.